Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jwe Diana Ninahazwe. Ingingo nkuru nguru rero zano makuru. Umurwujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi seni mu mpunyapunyo washize ahabona icegeranyo cinge na matora y'umukuru w'igihugu n'ayandi yakurikiye yagenze muri ico gihugu mu mwaka uheze.
Turemeza tutajya umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya 2020 yagenze neza cyane.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umurwi seni ujeje gutegura amatora mu gihugu cy'u Burundi. Mu mugambwe Senel waronse ikibanza cya kabiri muri ayo matora bo babandanya kwemeza ko yaranzwe n'utunenge tutari duke. U Rwanda rwishuye bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka b'Amerika basaba irekurwa rya Paul Rusesabagina ruvuga ko ivyo basaba binyuranye n'amategeko. Mwagezwe hirya nino ku isi, itegeko rishasha ry'Ubushinwa ryemerera abasirikare b'ico gihugu kurasa ubwato bw'ibindi bihugu riteye impungenge abakurikiranira hagufi politike y'amakungu. Aya makuru yose arimo nayo ubutungane bwa Uganda bwahanye abasirikare bakubise abamenyesha makuru. Turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Abasesangura ivya politike bavuga ko itegeko rishasha ry'Ubushinwa ryemerera abasirikare b'ico gihugu kurasa ubwato bw'ibindi bihugu mwibahari ry'Ubushinwa rigamije kubangamira ibihugu byo muri Aziya bishigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma nivyo atubwira.
Itariki 22 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, urwego rukuru rushyiraho amategeko mu Bushinwa rwemeje ko abasirikare barinda imipaka y'icyo gihugu yo mu nyanja bashobora gukoresha ingufu. Iryo tegeko rivuga ko bemerewe gukoresha uburyo bwose mu guhagarika amato y'amahanga, harimo no kuba bakoresha intwaro zo mu mato ya gisirikare y'Ubushinwa. Ubushinwa bufite ubwato bugera kuri 200 ku mupaka wabwo mu mazi. Ubwo bwato buhura n'ubw'ibindi bihugu nka Malaysia, Philippines na Vietnam, nabyo bivuga ko bifite uburenganzira ku nyanja mu majyepfo y'Ubushinwa ihera Hong Kong ikagera muri Indonesia yepfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikunda kunyuza ubwato bwa gisirikare muri ayo mazi mu birometero 3.5 vuye hari umupaka w'Ubushinwa, mu rwego rwo kwihaniza Ubushinwa no kubwereka ko ishyigikiye ibyo bihugu byo muri Aziya yepfo bivuga ko bifite uburenganzira bumwe n'ubw'Ubushinwa kuri iyo nyanja. Ubushinwa bwo buvuga ko bwihariye 90% by'iyo nyanja, ariko ibindi bihugu bikabibona nko kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga imipaka yo mu mazi. Ibihugu bitatu byo muri Aziya yepfo ndetse na Taiwan na Brunei bidakunze kuvuga byinshi byanga Ubushinwa kubera gahunda yabwo yo gushaka kwigarurira ku karere, cyane cyane mu birwa bya Paracel na Spratly. Ubushinwa bushyigikiwe n'ingabo zikomeye kurusha izindi muri Aziya, zikabiza gatatu mu gukomera ku isi, bwubatse ku turwa duto ibihugu byo mu majyepfo ya Aziya byemeza ko ari ubutaka bwabyo. Hafi y'utwo turwa hazwiho kugira umusaruro mwinshi w'amafi ku barobyi no ku bucukuzi bwa peteroli yo munsi y'inyanja.
Geoffrey Mutagoma urakoza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganje ajeje ubutungane yashikirije sentare ikirego ku bantu batatu bo mu gihugu cya Korea ya Ruguru bagirizwa kwiba amamiliyari y'amadolari bakoresheje ubuhinga bwa none. Thomas Kamirindi tubandanirize ino nkuru waduteguriye.
Umushinjacyaha yatanze ikirego mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruri mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo akurikiranye bitwa Yon Shang Yok w'imyaka 31 y'amavuko, Kim Il w'imyaka 27 na Park Yin Hyok w'imyaka 36. Yemeza ko bakorera inzego z'ubutasi z'igisirikari cya Korea ya Ruguru. Ikirego gisobanura ko aba bagabo batatu bibye leta yabo muri rusange akayabo k'amadolari miliyari imwe na miliyoni 300 ku isi yose mu rwego rwo kunyura ku ruhande ibihano bikaze umuryango w'abibumbye wafatiye Korea ya Ruguru byatumye isanduku y'imari yayo ishirirwa. Muyo bibye harimo miliyoni 81 bakuye muri banki nkuru y'igihugu cya Bangladesh kiri ku mugabane wa Aziya y'Amajyepfo mu 2016. Banyereje andi ma miliyoni mu 2018 mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pakistani, Slovenia, Indonesia n'ibindi n'ibindi. Umushinjacyaha asobanura ko Yon Shang-yok, Kim Il na Park Yim-hyok aribo bajura b'imari ba mbere bakomeye ku isi yose, ariko ikibazo ni ukumenya uko bazatabwa muri yombi.
Thomas Kanyirindi na wewe urakenuye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zabomaguye bimwe mu birindiro zazo ziri muri Eritrea. Geoffrey Mutaguma aragarutse.
Igerura mu birindiro by'izo ngabo ryatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika bimaze kubona no kugenzura amafoto yafashwe n'ibyogajuru. Mu mwaka wa 2015 Leta z'Ubumwe bw'Abarabu zari zashora amadora abarirwa muri za miliyoni mu kubaka icyambu n'ikibuga cy'indege ahitwa Asab muri Eritrea mu birometero 70 ivuye Yemen. Zabikoreshaga kwinjiza muri Yemen intwaro ziremereye n'abasirikare bavuye muri Sudani bashyigikiye Arabia Saudite n'ihuriro yari iyoboye mu ntambara ryarwanaga n'inyeshyamba z'abahuti zishyigikiwe na Irani. Amashusho afashwe n'ibyogajuru agaragaza ko nyuma yo kuva muri iyo ntambara Leta z'Ubumwe bw'Abarabu zatangiye gukura ibikoresho byazo muri ako gace no gusenya zimwe mu nyubako zari zahubatse. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe bw'Abarabu ntibashubije ibibazo babajijwe n'ibiro ntaramakuru bya Amerika. Eritrea yari yarakodesheje Leta z'Ubumwe bw'Abarabu aho hantu ngo zihakorera imyaka 30, nayo ntiyabishubije. Byabajijwe ambasade yayo iri Washington DC.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya n'ino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM zitandukanye. Ahandi mushobora kumva Ijwi rya Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu c'u Burundi aho murugujeje gutunganya amatora seni washize ahabona icegeranyo cinge na matora y'umukuru w'igihugu n'ayandi yakurikiye yagenze mu mwaka uheze. Uwo murwi wemeje ko ayo matora yashikanye ku butegetsi President Evariste Ndayishimiye yagenze neza cane. Mu mugambwe Senel watahukanye ikibanza ca kabiri ukabutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu, n'ubu bo baracemanga ko ayo matora yaranze n'utunenge twinshi. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Turemeza tutagira umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya 2020 yagenze neza cyane.
Uyu ni Pierre Claver Kazirise arongoye mu Gwiseni utegura amatora mu Burundi, ariko arashikiriza icegeranyo cinge na matora yabaye ku mwaka uheze yagenze. Kazihise yemeje ko ayo matora yagenze neza mu mahoro n'umutekano.
Noneho akuzuye ntikamurikwa. Umukuru w'igihugu arahangamye. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zirasasa. Inama z'amakomine zirakora ukuri kwamye. Inama z'imitumba na karitiye ziri ku murimo.
Na matora yashikanye Perezida Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambi CNDD-FDD ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibicindwi kw'ijana. Umugwi Seni watangaje ko icyatumye amatora agenda neza ari inyigisho zatanzwe mu gihugu zerekeye ingene abanyagihugu bakwiye kwigenza mu bihe by'amatora. Arashima ko n'uburyo bwose bwakoreshejwe bwatanzwe na Leta gusa. Amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abaje nama b'amakomine yabereye umunsi umwe itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka uheze. Umugwi Seni uvuga ko harimo akarusho.
Ntitwarinze guha amaboko abatayakira mu kugira dutume ko ibikoresho nkenerwa by'amatora, kuko uburyo bwariho kuvyerekeye kwegeraniriza ku isango rimwe amatora atandukanye nk'uko vyagenze biratuma koko uburyo bwari bukenewe igihitora rimwe rimwe gyisangije isango bugabanuka. Inzego zijejwe ubutungane turashima cyane uruhara abari muri izo nzego bagize mu kuba hafi y'abenegihugu kugira batunganirize canke bahane ivyaha byo mu matora. Turakenguruke kandi imigambwe yose yitavye amatora hamwe n'abitoje bose amatora aba mwituze ibivuyemwo baravyakirana ugweze amahoro ni yose mu gihugu.
Yamara umugambe Sanel watahukanye kibanza ca kabiri n'amajwi 28 n'igice kimwe kwijana siko ubibona. Wowo n'uburacemeza ko amatora yabayemwo ubusuma. Uwo mugambe ndetse waritwaje muri sentare yubahiriza ibyirizo wa shingiro. Gusa iyo sentare yavuye itangaza ko ibirego by'ubusuma bw'amatora byatanzwe n'umugambe Sanel atashingiro bifise. Kuri uyu wa kane icegeranyo ca nyuma cayo matora kimaze kuja habona, Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico uwo mugambwe ubivuga ko umuvugizi wawo Terence Manirambona nta kinini yashatse gushikiriza. Gusa uwo mugambwe wemeje ko hari abanywanyi bawo barenga 200 bafashwe igihe c'amatora n'ubu bagifunzwe, agasaba ko borekugwa. Naho wakanye ivyavuye mu matora, uwo mugambwe waremeye kuja muri leta no mu nama nshingamateka. Agaton Gwasa atwara uwo mugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika kunduheze ko ari mu ntumbero yo kwitegurira amatora zo kurikira hari mu birori byo guhimbaza imyaka 2 umaze wemerewe n'amategeko. Yanahanuye abanywanyi biwe ko batocika intege naho batatsinze.
Ngomba kubatera intege, hariho abade bukiwe bamwe bariyumvira mbere no kuvuga baranavuga ngo ntibazosubira kuja mu matora. Wa wundi ati n'Imana irabizi nta kibimana itakizi kandi kintu cyose kibera umwanya wacu, kandi ndabasabe musubire muhaguruke. Ibikorwa ntibyahagaze kubera amatora heze, kuko amatora heze utegura yandi. Hirya no hino inyangamugayo ziratunganya ibikorwa bikaburabuzwa, abantu bagiye kuborana muri permanence ngo ntibishoboka. Nanya nkamugayo irota ihungabanya umutekano.
Umugwiseni wamenyesheje ko ku miliyaridi zirenga 97 wari wahawe na leta yo gutegura amatora hasigaye amafaranga angana n'imiliyaridi zirenga 29. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru furakoze cyane kuyavugwa ku Rwanda nyuma y'ikete bamwe magize inama nshingamateka na nkenguza mateka leta zunze ubumwe za Amerika bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame basaba ko Paul Rusesabagina arekurwa umushikiranganje w'ubutungane muri ico gihugu. Yarasubije iryo kete ku igenekerezo rya 22 y'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Ibaruwa ry'umushikiranganje Businge ryagiye ahabona iry'Abanyamerika rimaze kuja na ryonyine ahabona ku munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aducishiriza amaso ku nyisha u Rwanda rwarungikiye Amerika.
Ministre Businge aragira ati murasaba Perezida wa Repubulika kwivanga mu mikorere y'inkiko kandi binyuranyije n'amategeko. Nta na hamwe ibaruwa yanyu ikomoza ku byaha bikomeye Rusesabagina nabo bareganwa 18 bashinjwa. Mu bitero bitatu bitandukanye mu 2018 umutwe wa gisirikari w'ishyaka rya Rusesabagina wishe abasivili 9 urasahura uranatwika. Rusesabagina yarabyiyemereye muri video yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa 12 mu 2018. Ministri Businge arakomeza muri ibaruwa ati ntaho ifatwa rya Rusesabagina rinyuranyije n'amategeko nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rubibona. Rwakurikije impapuro zo kumuta muri yombi zari zimaze igihe. Iyi ni inzira y'amategeko yemewe mu rwego mpuzamahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ministri Businge agaragaza ko Rusesabagina nk'undi muturage wese afite uburenganzira ku butabera butabogamye kandi bunyuze mu nzira z'umucyo. Aragira ati nshimishijwe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikurikirira hafi. Nejejwe kandi nuko ikigo cy'urugaga rw'abavoka bo muri Amerika kigenzura uburenganzira bwa muntu Center for Human Rights of the American Bar Association n'umuryango uharanira ubutabera The Clooney Foundation for Justice basabye kuza gukurikirana urubanza rwa Rusesabagina. Tubahaye ikaze mu rwego rw'amabwiriza y'urukiko agenewe indorerezi zose zibishaka. Abadiplomate batandukanye barimo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiranye inzira zose z'ibanze z'urubanza bafite uburenganzira bwo gukomeza kurukurikirana. Ministri w'ubutabera w'u Rwanda arakomeza ati kubera ko Rusesabagina afite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'ububirigi abadiplomate b'ababirigi bamusura buri gihe cyose babisabiye. N'umudiplomate wa Amerika nawe yamusuye igihe yabisabye. nta kibazo ubuzima bwa Rusesa abagina bufite, kandi abashinzwe iby'ubuzima muri gereza afungiyemo bahora bakora uko bikwiye kugira ngo avurwe igihe cyose abikeneye. Avugana kenshi n'umuryango we, afite kandi abamwunganira mu by'amategeko yihitiyemo. Ndibwira ko muha agaciro ubuzima bw'abanyarwanda bose kimwe, kandi ko mutagamije kwimika umuco wo kudahana ku byaha biremereye nk'ibyo Rusesa abagina ashinjwa. Igikuru ni ukureka ubutabera bugakomeza akazi kabwo mu nyungu z'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Iyo rero yari ibarwa ya Ministre Johnson Busingye w'u Rwanda kuri bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko Rusesa abagina afungurwa. Hagati aho, ejo kuwa kabiri, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ned Price, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, nawe yagarutse kuri uru rubanza rwa Paul Rusesa abagina, avuga ko bahaye amabwiriza ambasaderi wabo mu Rwanda kugira ngo arukurikiranire hafi.
Tukiri kuri no dossier Paul Rusesa abagina, President Rwanda Paul Kagame yarahaye ikiganiro televiziyo ya Amerika CNN aho yasiguye ko Paul Rusesa abagina yagejeje mu gihugu cy'u Rwanda. Amajwi ya President Paul Kagame asubigwamo mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Eric Bagiruwusa umvirisa.
It was very proper and legal. In fact, he more or less
byari biciye mu mucyo cyane kandi byubahirije amategeko. Mu by'ukuri yarizanye ubwe igihe yari mu bitari byo, ariko yaranakomeje muri urwo rugendo rwo gukora ibintu bicyahoze akora mu bihe byashize. Rero yaragiye mu Burundi, ntabwo yaragiye Dubai nk'uko bamwe mu bantu babivuga. Dubai yarahanyuze gusa nk'uko Chicago yahanyuze, yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe.
But he didn't expect to end up in
Kigali. Kwisanga Kigali?
Well, I don't mind what he expected. If he expected to go to Burundi to connect with the people he has been working with or leading.
Sinitaye ku cyo ari yiteze. Niba yari yiteze kujya i Burundi guhura n'abantu bakoranaga cyangwa ayoboraga mu guhungabanya igihugu cyacu, ni iki mugomba cyangwa undi muntu? Oya 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 oya, kumuzana cyangwa kumuyobora akazi Kigali kuvuga ko binyuranije n'amategeko ni ibintu bihabanye cyane bidasubirwaho. Noneho kuri we yakoranaga n'umuntu ukomoka mu Burundi, sibyo? Mu mugambi umwe wo guhungabanya igihugu cyacu, uwo muntu nyine yafashe icyemezo cyo kumuyobora i Kigali, umuntu bakoranaga yizeraga kandi Leta yakoranaga n'uwo muntu yizeraga. Ni gute Leta yabazwa iby'icyo gikorwa?
How does government become culpable for that operation? All those concerns can't be further from the truth. One,
ibyo byose ntibigomba kujya kure y'ukuri. Cya mbere, Rusesa abagina ni umuturage w'iki gihugu wakoze ibintu biteye ubwoba, yakoze ibyaha. Numvise ko afite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu. Ibyo nta kibazo, nta n'ikibazo mbifiteho. Ariko hagati aho arareganwa n'abandi bantu, ntabwo ari wenyine kuri aho ngaho agomba kuburanishwa. Ibyo nabyo ni bigomba kurebwaho. Ibyo rero kuvuga ngo agomba gufatwa wenyine, agafatwa mu buryo budasanzwe, ibyo ntibizakora. Ikibazo kiri mu rukiko kuri abo bose bagiye kuburanishwa, kandi ni ngombwa ko haba ubutabera buboneye.
So the case is going to court, all these people being tried, and it is important that there is a fair trial.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaja kuyavugwa muri Uganda nk'uko nari nabibemereye, ariko imbere yaho tubanze dusubire gato mu gihugu cy'u Burundi. Amashirahamwe y'ugutumatumanako amakuru kuva ubu atacemerewe gushinga iminara mu bibanza biri hagati y'imihana, abahaba batabanje kugishwa inama mu vyigwa vyo kwiga ingaruka bishobora kubagira ko abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke ahubatswe rimwe mu mahinguriro azokwimugwa. Barashima zino ngingo rushasha izo ngingo none zafashwe kubera iki inyishu ni mu nkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
umushikanganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije asigura ko amashyira hamwe amwe yakorera mu mihana y'abantu yashinzwe mu kajagari kandi ko atari indwara nyinshi abanyagihugu n'iminara y'amashyira hamwe yo gutuma tumana ko niko kuko imbere y'abashinga amateka kuri uwo gatatu ku mugoroba Deogide Rurema yavuze ko kuva ubu ataminara izosubira gushingwa haba abantu mu gihe ibyo bibanza bene kubibamwo batagishijwe inama ari mu nama nshinga amateka mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi gusigura itegeko rishasha ryangira ibidukikije
hariho umuntu avuga ati jewe yipaster ndayikuhaye yishiremo antenne none ubu imbere yuko baprasa yo antenne le public concerné izogira ico iterereye bariko baragira resident impact environnemental none ibi ntimwumva ko ari ikintu gikomeye cyane mwebwe bakayizana muri quartier wanyu murahaguruka mukavuga muti nimuze mudushiremo muri analyse d'impact environnemental ibi ntibyabaye una pasosiere jean hanyuma tugasanga abantu bagwaye iki ni kintu rero mwumva ko nakanovera tuzanye
rurema je rw'ubushikanganje bw'idukikije yemeza kandi ko myaka ishize hari abantu batera ubwoba bamwe mu bategetsi nabo nyene narimo mu gihe baba ariko bakora ku bw'inyungu rusangi yizeza ko bitazongera kuri leta nzeyi amenyesha kwikorera mu runani kubwiwe bikorwa byinshi bidakurikije amategeko biterwa n'abantu bakunda amafaranga hamwe no kwikunda kw'abandi bantu bamwe bamwe avuga ko mu ntumbero y'ukomeza urugamba rw'ukorera n'ubukingira abanyagihugu retijejwe amashirahamwe yubatswe hafi y'ahatuye abantu agiye kwimurwa
barabizi twavuze kugira ama pre-treatment imbere yuko basuka ibintu mu mazi cyangwa umuki ariko naho umuti ni iki kintu kijanye na planification de l'aménagement du territoire ubu tuzogira evaluation hari ayo tuzosaba yuko yidelokaliza hari n'ibyo tuzosaba yuko bahindura mwarumvise nka buseko tumaze kwanaliza neza twavuze tuti nta yindi solution ni bapfe hariya bari ni mu bene gihugu ubu turi ko turabaronderera ahantu muca mwumva yuko nibi bizotore ku muti atari bya kera gusa
iyo shiramwe buseko rihingura isima n'iryo mugwiza atunga w'umunyarwanda y'abatwa Tribert Rujugiro irahitwa Karurama mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi abahabanye inshuro zitari nke baridoze basaba yuko ryo kwimugwa bakemeza ko imyotsi hafumbuka yonona ubuzima bwabo hamwe nibakikije kuri uyu wa kane yabaganiriye n'ijwi rya Amerika berekanya akanyamuneza ariko basaba ko haba n'izindi ngingo mperekeza ziri gushumbusha bagwaye n'amazu yabo yononekaye
kugwaca ngo twasaba ko no bunyene yo hapfa kugira ngo magara yacu girene ntasinzika cyane no gusinzikara kwamaze no gusinzikara gusa nyandi bazabuza abantu umuntu atembagara tutazi ko nkwapfuye ariko arasinzika rwose abana bo borumba n'ikibazo kandi twashaka no kuvuga ngo umugambo we akaja gutembera akatabwije ngo umwana we yirwa ngaho abantu birwa ngaho mba kuba bapfuye nta buzima buhari
bahagaze cyane kuyimugwa mugabo nk'abantu twamaze igihe kinini tumaze imiswana nayo twamwe iryo vumbi tukarifungura mu nja tukajyamana najyo mu gitanda inyuma y'imugwa yajyo ntabwo tuzi ingenzi bwashize bumeze cyasaba rero ko bahagarara ko n'ingingo y'imbishya kababaro ku bantu bahabaye babanye najyo usanga hasohoka isima nyinshi kajya manye ihugu akabare dufungura paraporo y'ijya mu magunira ahubwo batwara mu kubakisha amazu
jewe umwe mu bene gihugu baho ngaha aha mu Cibitoke hafi y'ihinguriro buseko turashima ingingo y'umushikanganje w'irukikije yarashikije imbere n'amashinga amateka yuko ihinguriro buseko rigira ishobora kwimugwa rigatwagwa ahandi mu by'ukuri ihinguriro tubanye nabi cyane bivanye n'ukuntu itigita tukabura amahoro tukarugusinza intumo iva kuri nyahinguriro ugasanga mu byuri kurafungura mu mpuzo waniki mu mpuzo ugasanga nisima gusa ibyo wanikiye ko ugasanga nisima gusa mu byukuri ngingo turayishima hamwe yoshirwa mu ngiro bya byiza cyane gusomba ntibibe bizohera mu majambo gusa mu isanzwe twe turafise inkurikizi mbi mu buzima bwacu bivaye n'ibyo dufungura amazi tunya byose usanga ari sima gusa kumurisha kuba twarandukiwe cyari ushaka kuzogira ingaruka mbi mu buzima bwacu bwa misi yose bivanye n'ibi imyaka tubaye dukomindi uru tuvuga cyo dusaba leta nako bishira mu ngiro bikaba bishobotse vuba mbere byanashoboka mbere akazoka n'abaganga bahinga ngabasha kudupima bakaraba kumure ko ubwo buzima twawe mu muri iyo myaka yose atankurikiza imbi twadufise mu buzima bwacu amazu yose uraje ku mabati n'isima gusa amabati y'imyaka itanu amaze gutangira kugwa ingese kubera isima igikurikiye n'amafisire ariko mazu inzu zose naho zifise amashenaje mfere n'abasiperiri zose usanga zatimigaga kubera uko gutigita kwa mu mashini umva rero ntituzi ko naho bo kwimuka mugamba ko amazu tubaye mu nayo none nta buramba afise kandi twatwubatse ko mbere bamwe bamu makredi dusabye makredi tutareza no kwishura ahamenzi gacibo bomo kutweza kwishwa niyo credit eske dushaka kuba kiyindi gute ni credit ambe sarayima byo byose mwateza kubyiga mukaraba ko kombure byoronke inyishu inezira abanyagihugu yego ntitwase buseko mugabona twumva ko twitwa basinzikaye natwe tukaronka ico cyuma kumbure natwe tuzobaho muri kazo zakacu n'imyango yacu
iteko rishasha ryagenga ibidukikije yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka ibindi biri kubiyemo n'ukubuza abantu bubaka mu bibanza byegereye inzuzi n'ibiyaga hamwe n'undi rwego rushasha ruzunganira ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabicuye ku masonga nkitangura sentare ya gisirikare muri Uganda uno munsi yahanye abasirikare indwi bakubise amenyesha makuru kwa gatatu aho bari kurondera makuru ahakorera ishirahamwe mpuzamakungu ONU aho umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yari gutanga ikirego ibindi kuri no nkuru na Ignatius Bahizi akoresha rya Amerika Kampala muri Uganda
guhana abasirikare byaje nyuma y'gusaba imbabazi abanyamakuru byakozwe n'umugaba w'ingabo General David Muhozi mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru akagaya imyifatire mibi y'abasirikare bahohoteye abanyamakuru bari mu kazi kabo ibyo byaraye bibaye ku muhanda ugana ku kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu mu mujyi wa Kampala abanyamakuru bagera ku 10 barakubiswe abandi barakomereka umukuru w'igisirikare yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bakoze ubwo bugizi bwa nabi babikoze ku giti cyabo yemeza ko bagiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo bazabere urugero bagenzi babo.
That incident is regrettable and I want to take this opportunity to extend my apologies to
ki ibyabaye birababaje cyane reka mfatireho aka kanya nsabe imbabazi abanyamakuru bahohotewe ibyakozwe n'abo basirikare bacu ntabwo bari babitumwe kandi ntabwo byemewe mu muco w'igisirikare cyacu igisirikare cya UPDF kizi neza inyungu iri mu bufatanye bwacyo hamwe n'abanyamakuru ntabwo ari twe rero dushobora kubangamira abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko
in an illegitimate way.
Umugaba w'ingabo yanavuze ko hagiye kubaho inama n'amashirahamwe y'abanyamakuru mu gihugu hamwe n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bashakire hamwe uburyo impande zombi zakora akazi zidashamiranye. Nyuma y'amasaha make umukuru w'igisirikare amaze kuvugana n'abanyamakuru, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwahise ruburanisha abo basirikare barindwi. Barashinjwa ibyaha birimo imyifatire mibi inyuranyije n'umuco hamwe n'amahame by'igisirikare cya Uganda. Abo basirikare uko ari barindwi bakatiwe ibihano byo gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu. Umukuru w'urukiko rwa gisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibi bihano bigomba kwibutsa abasirikare bose ko bakwiye kwifata neza mu kazi kabo no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu buri gihe bari ku kazi. Nyamara ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu gihugu rivuga ko bimaze kuba ibintu bisanzwe ko inzego zishinzwe umutekano zihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru nyuma zigasaba imbabazi ariko ntihagire igihinduka. Basabye ko hafatwa izindi ngamba zizatuma leta ihagarika burundu ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku banyamakuru nk'uko bwana Steven Ouma Bwire umunyamabanga w'umuryango w'abanyamakuru Uganda Journalists Union yatangarije ijwi rya Amerika.
We think that these actions are only aimed at intimidating the journalists.
Ati twibaza ko ibi bikorwa by'abasirikare bigendereye gutinyisha abanyamakuru no kubudizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu. Igisirikare cyasabye imbabazi ariko icyo ntacyo bitanga kuko ni ibisanzwe. Barasaba imbabazi buri gihe ariko ntihagire igihinduka. Twe nk'ishyirahamwe turateganya gusaba abanyamakuru bose guhagarika gutara amakuru y'ibikorwa bya leta byose kugeza ubwo leta ishyizeho uburyo bwo kurinda abanyamakuru bidasubirwaho no kubacungira umutekano. Bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu badushyiraho iterabwoba ryinshi bavuga ko twabaye abavugizi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ntabwo ariko bimeze. Twe nk'abanyamakuru reka tubibutse ko icyo dushinzwe ari ugutara amakuru ayo ari yo yose tudafite uruhande tubogamiye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Afurika naryo ryunganiye iryo muri Uganda mu kwamagana ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru bari ku kazi kabo. Mu itangazo basohoye basabye Perezida Museveni guhagarika ibikorwa byose byo kubangamira uburenganzira bwa kiremwa muntu muri Uganda hamwe n'ubw'abanyamakuru byatangiye kugaragara cyane mu matora aherutse mu gihugu. Basabye leta kubahiriza amategeko ya Uganda arengera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nibutse ko atari ubwa mbere uburenganzira bw'abanyamakuru buhohotewe mu gihugu. Uganda yari isanzwe izwi nka kimwe mu bihugu bya mbere mu korohereza akazi abanyamakuru no gukorera mu bwisanzure muri Afurika ariko ibimaze iminsi biba bitangisha yuko abanyamakuru mu gihugu babangamiwe cyane. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizara koza kaino nga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kanukanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari 10 na Joe Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema byashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kubandanya muri ruranirwa mu byo murimo byose murara haryana ahataryana harara umwansi ahanje Diane nahazwe turaza kuba turi kumwe mu gatondo mu makuru azobagezweho mukurindira mugira ijoro ryiza mubaye no mu byanyu.